intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Mwese muteze amatwi Radio Inzamba agateka kawe. Ikiganiro ndafise ijambo cy'uyu munsi gishimikira ku matora aterekanyije kuba itariki gitanu Ruheshi. Ayo matora yo kuwa kane uza na y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine. Imyiyamamazo ku bazoyitaba yatanguye ku wa 13 Rusama izosozerwa kuri uyu wa mbere itariki 2 Ruheshi. Iyo myiyamamazo yabaye mu gihe ubukene bw'igitoro umaze umwaka urenga n'ubutaratorerwa umuti. Muri iyo myiyamamazo mu migambwe izohiganwa n'umugambo uri ku butegetsi yarerekanye ko itariki ifatwa cyo kimwe n'umugambo wa CNDD-FDD ukoroherezwa muri icyo gikorwa. Ibindi berekanye ni ingorane y'uburyo harimo no kubura igitoro gituma bashikira abanywanyi babo, hamwe no kuburabuzwa kw'abanywanyi babo mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Muri iki kiganiro ugwaruka baratubwira icyo biteze kuri aya matora azoba kuri uyu wa gatanu Ruheshi. Ikiganiro muriko mugishikizwa na Francine Kanyange.
Umwami abohora imitima, umwami atari umwambuzi. Herode ngo abyumve akinyinuka, arungika ingabo kubonye ibibondo.
Idris ari mu Bubiligi asinya ifoto y'umugambo uri ku butegetsi co kimwe n'ingene abariko bariyamamaza bose bataronswa uburyo bushikira abanywanyi babo, bituma ataco nizeye kubizova muri aya matora.
Ubusanzwe turi amatora ikategurwa mu Burundi kuvuze kuri tuvugishije kuri tutabije n'amatora ikategurwa kuko uraje nta buringanire burimo, raba abari mu kuyi bagejwe gutegura amatora nka bose bava mu kambi CNDD-FDD kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku makomine no ku mazone. Hanyuma ugiye kwaza imborera kure ziriko zirakorera abari mu yindi mikambwe urabona ko biteye isoni, kuko si mbora ingene perezida acubakwa kuvuga canke ujejwe gutegura amatora acubakwa kuvugwa, kuko ubu unye ufite ibintu bagira barihenda bazi ngo ntimenyekana uri ikintu cose kibaye gica kimenyekana ubwo bunyene. Rero ni uko wamenyesha amakuru je ntaco niteze kuri iyo nkwa ya CNDD-FDD, nta kintu kizimira kirategura ahubwo iri kwiyumvira igihugu co raba mu gihugu nta gitoro kihari, ariko n'igitoro kibonetse baca bagihereza abari mu CNDD-FDD bisigura ko ibindi bigambo itari kiriyamamaza. Rero mu migambo itari gushikiza ivyo yateguye itari gushikiza imigambi yayo izotorwa gute? Ubu rero tugiye mu ntwaro y'umugambo umwe ariko barihenda ntibigikunda ntibizokunda. Ego hagiye bazunguma bagira ngo icyo bari kuragira nabi abandi mbwa mu nyuma basange nibo babyigiriye, munyuma bizogaruka ko rero jewe by'ukuntu mvugishije ukuri kwanje ndavuga n'amatora ikategurwa ingene inzego zashyizweho ziyatunganya ingene bari kubaraka abanyagihugu ubukarate babotoreye ko ingene bari kubaratera ubwoba nta kintu nizeye. Ariko mfise umwizero ko ibi rero biriko byerekana ko ahubwo intwaro CNDD-FDD igiye gusenyuka, kuko iyo uri kurakumira abandi uri kubatera ishavu kandi turabye n'igihugu kigeze mu bukene ejo canke hirya y'ejo, ibintu birashobora guhinduka kandi bikamerera nabi ubwa CNDD-FDD.
Anas ari mu Burundi yerekana igituma amatora kuri we ibizovamwo atazoba ari ivyo abarundi batoye.
Jewe imyiyamamazo nasi kureri kiragenda avuga amatora abashinga amateka n'abajene b'amakomine dusangi aca umugani mu Kirundi ngo ijya kubwakure misege uyibona ikizezuye. Jewe nabivuze bwa mbere nkibona ntagiye kumera imigambi nk'iyi na cyane cyane mu yo bicwa yuko ashobora kubabangamira amatora gashobora kuba twara abanywanyi. Rero muri rusange iyo umaze kuja kubaka inzu ushaka kubaka inzu inzu igatangura guhengama heye mu mushinge ntakizeye yuko uzogera kuri inzu ikazasiduka nyamara kuzura. Iby'amatora twavyita nk'inama y'icyo gukosa amatora nk'ayandi amatora asiko atunganijwe. atora yamba utawufisi kogo kuko kiku chiriku matora na ya bose kani matora ya maza kukumira wame kumi niya mamazo na witu kuko wawari tila kajomu niya mamazo para brokuzko ya maza wali harawa kuiswe harawa brokuzko kagirane kini nyesu girara zaneza yuko kamatora yu chukituma hawarundi Sasa vile muna zoitandu kanyi Yoko watu ufiriborata na mwanya Wakulikira kini ya mamazu Kuko matora ya raheza muna zusangi Mwini mwanga mwakuru mga mga mbuze Usende dhivde dhivde kwa matoru alifofo Matora ina uchina chenda kujana Sinamba ni mitu mawiri warana sifurcho Magiri hina mecho wana matoru Kano mbari usanzu buhari Kuko wali kushaka waki ya magyo siwifuza Kutufara na tuketu hai Wakatushia mwini na shalichana mwagitoro Kukio mwenyagi huko rawe kuyo remo kwa usiwe ikure yumozi Kuko Nijimu ulondi visani ujiyama ya kayo rwa inga Sambi huko sijara ruba nye Ulondi situari kizo ukiza kukone wiku kwa tukwana uusi huko atera Sajya kurindiya gusa ngo abarundi si bagena abarongoye ahubwo umuganga se ndi bitagenewe ubwira abarongora abarundi
Alpha ari mu Burundi abona ko ataniganwa imyajyo ririko rizaba
Simbona yuko mu Burundi ariko hari abamatora cyagara amatora kazoba mu Burundi hari nkina nicyo yo kuvuga ngo hari amatora tayari bisanzwe ariko yitoza umuganga umwe rudinde abasinde gifte Kwa ya sami dhifu dhete, kwa ya heze jepiwa majupi. Kwa ya rapanze neza seni, kijichungera amatora, niyo mga mga sami dhifu dhete. Mwisanga amatora, tubu kishijukuri ya raheze. Ya raheze, nenda wibugienga, uzora kwa sami dhifu dhete, tari izo wanda nyitukwara. Kwa ya heze amatora, ya raheze. Mimi kamo yungu jizungu liko, kujamu amatora, Kari kumwe na sende devu dede, ni watambo kanina amge. Imbone ya kure, wanywa niliyo mikamge, tafukari mwe na sende devu dede. Na kwa ronani awarungi, wawo gawo ose, wakuma watu otezwa, wangwa waka kovitwa, na wandi waka fungwa. Kazi na kuwela watari mwe sende devu dede. Nero amatora yovu, kakiri mwe mwe sende devu dede, kituzo kwekire mwa zokikira hawa matora. Amatora ya demokrasi ukuri. Nukwa wangu amatora yu mga mwere tene zante defu dede. Viva majwi ukuri shaki. Urundi hakuye iminduka. Kakawi migambiri mwere upozisyo ikomeye. Michi roveri. Kikwanya reta ya zante defu dede. Kukwa tamari michi roveri gikomeye. Kikwanya reta ya zante defu dede. Nukuri. Zante defu dede zato kumiza mwere kene. Kito kito kama chavuze. Mwiyaga mwuzo kwa mwa avunze kama hera ya nfa makuonga madiviza tuzo kwa mwa avunze tuzo kwa mwa mwukene na angiri kazi zote ya visu ili ni machane amusa angu murundi nuku jarimi vita kikuunda kwa sende defu titi atanyi nzara atanya mwari yose
tao alimurundi ati inia mamazo choki mwenu kutegu na matora abiriko vikenda neza wewe na angora na nini abibona angu
Amatora ni njia ya demokrasi, amatora nungusi umwe. Nungusi umwe liku ni kumwa njia ya demokrasi, ulangu wa barundi. Vitole ndongo. Nero, amatora zoba, zoba kumusu wa kantele stahamu. Indazi nero. Kale kujia matatu tuite zungu neza. Tuite zungu neza kuwele ratu kutwarawa. Amatora mse neza, mikawe kia mamaza. Na wanu walikora, na mazambahari. Kwa chana likora tuwekitiza mneza. Kukua mneza nga mchinda inaari. Kwa utuwe nongozi. Nongozi. Chizo kituchiza tugeni mbele. Kuna kitana kukimiliki mbele. Tutu watenguluka wikeche kuwela kuna uko kina mneza. Mkiwana mneza. Mkiwano urase. Kwa tuwewe hosi, hamezeneza, hawa nwari kubara kwekuru wana, hawa watukana, hawa nafukana na avi. Kwa tuzi neza rero amatora meza cyane.
Kamos ati amatora uko atunganijwe n'ingene imyamamaza iri kuragenda byerekana ko nka y'umugambi umwe
mwiza ateganijwe amatora yashinga amateka n'abagenda b'amakomini sindaje nk'ugaruka ntabwo ari amatora ahubwo amatora yabo yararangiye kuko n'amatora y'umugambi umwe ikigereke ko nk'ugaruka ugaruka rutavuga rumwe n'umugambi uri kuyitegeka nta mahoro yarimwo nta rukundo kuko harabaye ubukubagurwa gutandukanye mu myiyamamazo. Rero icyo twasaba twabwira abene data ni uko amatora yahagaze ku mugambi umwe gusa nta kindi kiyaranga na ya SNDD-FDD kandi nawe yaramaze kurangiza amatora yaraheze kuko n'abari muri seni n'ab'umugambwe ni ka kaguye nyine ka kandi ntakirahinduka ahubwo twasaba Imana n'urundi rwaruka rugahaguruka kugira ngo hazabe amatora meza n'Imana ishingire intahe nayo ubunye nta matora hari ntayo amatora yararangiye nayo umugambwe umwe yego amatora mu myamamazo bategeka ko badaragiye kugaragasha ahumba ari amatora nayo umugambwe umwe hakora itegeko ry'umugambwe wa SNDD-FDD ejo nk'ugwaruka ndabona ata matora hari yahurikiyemwo bose oya rekora dusenge Imana idufashe dutabare mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko ntabwo bimeze neza.
Ikiganiro ni ndafise ijambo. Caleb ari mu Burundi avuga ati ntacyo niteze muri ayo matora, asigura ko azora amatora akumira.
Turamaze umwanya tubona umugambwe w'ubutegetsi nabigenga umugambwe w'ikorona wiyamamariza amatora azoba ejo bundi rero njye nk'ugaruka aya matora nta kintu na kimwe ndayitezemo kuko amatora arimo ikumira amatora arimo mpinga yanjye ntacyo nayitegamo nk'ugwaruka rw'akazoza kejo. Aya matora n'amatora Abarundi bose batabona yangana ikigamije ikigiye guhindura ko izi na izo ko arimo gusheza kuba ubutunzi bw'igihugu bw'ubwari busigaye kuko nta kuntu bofora ushobora kunja mu myiyamamazo bakoresha ibitaro bya leta bakoresha imodoka za leta bariko bariyamamaza amatora ari mu ikumira rero ijyo nk'ugwaruka nyamara n'amatora y'ikinamico amatora yo kwidigadiga kubwira berekeye amakungu berekeye n'abandi bashyigikire ko aya matora ahurutse mu Burundi wabyegize ishingiro rya Repubulika y'u Burundi nta kumira na rimwe nta ngingo n'imwe ihari mu ngiro iryo shingiro iriho ivuga yuko hari gukumira uyu cyankuriye mu Burundi w'abanyamwema w'abande waba uvuka ufise uburenganzira bwo kujya mu matora mbwa hari abantu bakuriye aya n'amatora y'umugambi umwe nicyo mpamvu ntashobora kubyica ndayizeye ko hamagaye ugwaruka bipfuza ko uzosigara icyo bagasiga izina ryinyu bagasigira abasigaye ibyo basigara bavuga uyu munsi hariho abazopfa tukabatwara ku ntara ntituronke ibyo tuvuga aha ni umuntu iyo hajya imibango rero ijye nk'ugwaruka amatora n'uko ntacyo ndayitezemo nta n'ikintu nagitora.
Mosi ari mu Burundi avuga ko amatora yapfuye kuva mu nteguro yayo ati n'abari guhangana n'umugambwe uri ku butegetsi barakumiriwe muri aya matora.
Novuga ntakikirana kandi ntaby'umunwa ko twisunga icyo amategeko avuga, tukisunga icyo ibwiriza shingiro ryateza kuba twisunze ayandi mabwirizwa, tukisunga n'ingene by'ukuri imizi cyangwa se ari demokarasi ingene bigenda. Ndashobora kuvuga neza nk'ihenze ko ibiri kubera mu gihugu cyacu Burundi atari amatora, hari inkinamico. Bwa mbere ho byitwa ko ari amatora, n'amatora yateguwe hakisunzwe amategeko, na cyane cyane amatora yatanguye gupfa apfira mu gushinga umugusenyi washinzwe na CNDD-FDD, abawurongoye n'aba CNDD-FDD mu bice yose y'igihugu. Hongera hajyaho abazohagarikira abatora bose n'aba CNDD-FDD mu bice byose bishoboka, nk'ibice 98% kw'ijana bose bava mu bwa CNDD-FDD, baba barongoye mu Gisenyi, baba barongoye mu bya sepi na za sesi, zose ibice 99% ni aba CNDD-FDD. Bivuze rero yuko ayo matora arashoboka kuko umugwiseri n'umugwi utigenga ufite abawushyizeho, icyo gituma ugomba gukora icyo abawushyizeho bifuza. Gutyo rero reka tubona yuko n'ibizova muri ayo matora atari amatora, kuko biragaragara ko n'abanyagihugu batishimiye kujya gutora. Icyambere cyo kibigaragaza ni uko batayitora hatari hake, benshi barasubira kuyatora. Abanyagihugu mu mpande zose aho bari, ababishoboye, abo bose muhaguruke turwanire demokarasi, turwanire intwaro ibere mu gihugu cyacu Burundi, kuko nitutavuga cyangwa dukore tuzokwama dutwagwa bene.
Hubert ari mu Burundi ati ibiriko biraba ubu n'ibyaranze imyiyamamazo byerekana ko atahiganwa nyaryo rizoba muri aya matora.
Amatora ariko atunganywa mu gihugu cy'u Burundi ntavuga ko ari amatora. Tugiye kuraba uhereye mu ntango zayo ukuntu yateguwe, ukaraba abagize seni, sepi na sesi, usanga abarongoye ibyo bisata igihe cyo gutegura amatora bakava umugambwe umwe n'ibyegera byabo bisaba umugambwe CNDD-FDD. Kuva bagishinga izo nzego byarabonetse ko amatora yizewe ariko arategurwa. Ngiye kuraba n'igihe batanga abakandida, imigambo yatanga abakandida y'amatora, ukaraba ukuntu iyo seni nyine intonde ya zanka ikemera iki wabo hanini ize yindi migambo ikarondera kandi yigenza ko kugira bashobore kuzanka nk'iz'amakomine ndetse n'amakomine ndetse n'abashingamanitse abashingamateka. Urabona ko amatora bayishe kera. Ubu nabyo kandi n'iyamamazo iri kwiraba ni iyamamazo ikorwa n'umugambwe umwe, na cyane cyane bivuye ku buryo cyane bikava ku iterabwoba riri mu Burundi. Abandi bo mu yindi migambwe baratinya kujya mu myiyamamazo, bagatinyiriye umutekano wabo. Iyindi migambwe nayo ikabura uburyo, kuko hariho uburyo bwarabutangwa bwo kwiyamamazwa ntibwatanzwe. Ibyo byose bigatuma hiyamamaza umugambwe umwe, kamengana amatora y'umugambwe umwe. Ngiye kuraba menga kuzaba ari ukwemeza abakandida ba CNDD-FDD, bikanaboneka ko abandi bazoba harishakiye bazomenya abo baha ndetse bakabaterekaho atabyavuye mu matora bafatiyeko. Nk'urwaruka nkavuga nti nta matora ariko yategurwa mu Burundi, ariko ni nk'ikindi kimeze nk'inkinamico. Nkaca nibaza n'ibyari mu Burundi hazaba amatora yizewe, n'ibyari mu Burundi hazaba amatora ahurikiyemo bose abantu bafite umutuzo, akamatora ibivuye amatora bigashimwa n'abatoye bose. Abatwari
mugitwariri migambwe tekana kuzokukuruka abatwari mugitwarira manyanga tekana kuzokukuruka imiraba igihe kiri hafi
Kiganiro ndafise ijambo tubisozerere ngaha cashimikiye ku matora ategekanije kuba ku wa gatanu ruheshi kuri bamwe ni umwizero w'urukiza ku bizo yavamwo ku bandi baranegura ingene ibijanye n'amatora byose bitunganijwe bakavuga ko azoba ari amatora atahiganwanya ryo ririmo mwakoze mwese bakunzi ba Radio Inzamba gatenga kawe tubifurije kuroranirwa naho kurindi sango
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe